Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Nshuti bakunzi, ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze mu kiganiro yaga mushikirizwa na jewe Mabre Kavunja Poli. Iki kiganiro tugihere mu rusenda. Ishyirahamwe SG ryaratanguje kuva mu kwa gatatu k'uyu mwaka umugambi wo gukora ibizuku vyo gucana muntu mbere yo gukinga ihonywa ry'ibidukikije zo mu micungararo y'inkambi yo mu rusenda.
Ni kubwa igisabo cy'impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya rusenda mu buryo bwo gukingira ibidukikije mu mugambi cha igiti tera igiti ibi vyavuye. Mu kiganiro kidakumira urongoye iyo shyirahamwe ari kumwe abagore 13 n'abandi banywanyi bahaye umumenyesha makuru wacu ikiganiro yaga barerekanye ingorane bafise mwitwagwa ry'ibitegwa vyabo. Mwamenya ko ishyirahamwe ARD ryafasha muri ibyo bikorwa rishyigikiwe na ASR ryakuyemo akarenge kuva mu kwezi guheze. Kanatsinda abasangwa ku ruhande rwabo bariyamiriza icibwa ry'ibiti kugira bikingira inkukura mu isegiteri ya Tanganyika.
Tugume mu rusenda. Ishyirahamwe PAME ryaratanze kuri wa gatanu w'indwi iheze ifungurwa ku mpunzi ziyandikishije ko zitaronse ibiribwa by'ukwezi kwa gatatu guheze. Pascal Ndayishimiye yarabikurikiranye aratubwira ido n'ido.
Mama ndabaramutsa, murashaka kwidondora bariko baratumvira.
Je nitwa Bati Micheline, jemba nga muri mu nkambi yo mu rusenda.
Ama muhejeje ku swa bifungurwa, sinzi byari bimeze gute.
Yari majoni n'ibiharagi, amwe n'amavuta mugana amunyu baduhaye. Twebwe turi mu bujya bukarata budasona, twebwe turi mu babandi bu bukarata butaka, ukasanga binze mu mazu y'abantu bisuma bikamena, ukasanga turagize ne tugize kudekarara ibi bubufu, niho tuba tugize ne tuburoze.
Ama mwakiriye gute ukuntu mwahawe ibifungurwa mwashimye cyane?
Twashimye turanezerewe, mugahero tushimye, hari n'abandi babuze ubukarata butataka bwataka n'ubutasona.
Ama abo batarose bo bimeze gute, bababwiye ngo iki?
Bamwe barahangayike, bamwe bari mu bibazo, onye na bamwe bari kurira. Ese kibora abandi barose ubufu nabo abandi bakabura.
Mwaheruka kuronka ibifungurwa nk'ibi?
Tuheruka kuronka ibifungurwa mu kwezi mu kwa kabiri.
Mukuri turashimye naho babiduha batevye, turashimye ko babiduhaye, ahubwo gusa bakazara twibuka kwiduha kuko baracenze iminsi myinshi cyane. Uvaye n'umuntu ahangayika agendeye za murenge kurondera ubuzima, yaronka twaroze nk'iminsi nk'itatu akazanira umuryango. Iyo dushaka ko PAME yuzuze kakora rusasuma kugira ngo ishe ku rutonde imiryango yacu kugira ngo izataronka itayi neza nk'uko kandi nabo bazironka.
Dukubitire Baraka ngo ntariba nta n'uruzi rutemba amazi meza mu gacimiri ka Kalunja, abanyagihugu baho bakaba banywa amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ibyo biruko mu gihe havugwa igabishwa ry'uko mu izone aho gacimbiri gaherereyemo hashobora kwaduka ikiza ca korera. Ni inkuru ya Andre Foko mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Karunja ni kigwati kiri ku birometero bitatu mu buraruko bw'igisagara cya Baraka. Abo twasanze aho bamenyesha ko abantu barenga 15,500 n'amajyana 503 harimo impunzi z'abarundi zisanzwe zikora ubuzi bwazo nko kuroba n'uburimyi aribo batsinze ikajo n'icyo kiza. Abakenyezi benshi bo mwako gake bajya kurondera amazi mu bindi bigwati bibanye, aho bakora urugendo rurenza amasaha 3. Urongoye icyo kigwati Itabelo Echa Kasaba asaba abategetsi kwiyumvira kuri icyo kigwati mu kubaronsa amabombo nk'ibindi bigwati bibanye. Kubwiwe avuga ko kuva isiremwa Karunja itarigera ironka ibombo, abanyagihugu bakaba bakoresha amazi ya Tanganyika. Tubamenyesha ko ababa muri ako gace ka Karunja batinya ko indwara ya korera yibonekeza mu gihe icyo kibazo kidatorewe umuti vuba.
Turangirize mwisange. Umupasiteri wo mu rusengero witwa MC Pake yaraburiwe irengero kuva mu ijoro ryo kuwa Imana genekerezo rya 2022 ndamukiza 2018 aho bita mu muhungwe mu karere ka Remera muri territoire ya Uvira. Amashyirahamwe adaranira inyungu za politiki bakaba biyamiriza iyo nyuruzwa, akavuga ko uwo mukozi w'Imana yanyurujwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana ku muhaniwe hari saa 2 z'ijoro. Ninaha dushye turangiriza ikiganiro cacu mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jakaora yaragihagarariye. Ijewe Mabre Kavunja Poli na kiwashikirije na ubutaha.